Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu gerekezo rya 77 Kigarama cyuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye izi ryasango rya makuru mu Kirundi twabateguriye aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuntu umwe asanzwe akora akazi ko kunguruza abantu ku ipikipiki yaraye yishwe acumiswe imbugita n'uwo yari yunguruje amukubuye muri komine Ngozi amujana imuhanga mu Kayanza. Mu makuru ajyanye n'ate akazi na muntu ubwoba ni bwinshi mu banyororo bapfungiwe mu gasho ka Parke Makamba. Imbo nyamukuru nuko ngo bapfungiwe ahantu hato kandi habi cyane nabo basanzwe ari benshi abo bandavuze ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isukurike. Makuru ajanye n'ibidukikije muri joro rya kehe haraguye ivura nyinshi cyane mu gisagara cha Bujumbura cyane cyane muri zone ya Buterere amazu menshi yabomotse abanyagihugu batari bake bakaba ubu bari mu kangaratete aya na yandi ni mukanya ndasubiye kubaye ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze kandi amakuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Umwe mu basanzwe bunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Ngozi yarishwe acumiswe imbugita n'uwo yari yunguruje amukuye muri komine Ngozi ahitwa Kumugomera amujyanye muri komine Muhanga iri mu ntara ya Kayanza bisanzwe bihana imbibe. Ibyo bikaba byabaye kuri wa kabiri nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro abajejwe intwaro muri utwo turere bagasaba abunguruza abantu ku mapikipiki kwitondera abo bunguruza bakongera bakirinda kugenda ijoro. Francine Kanyange.
Amakuru ava mu bajejwe intwaro muri komine Muhanga yemeza ko uwatwaye ipikipiki yaravanye uwo yunguruza ahitwa Kumugomera muri komine ya Ngozi yategerezwa kumujana muri komine Muhanga. Bageze ahegereye uruzi rwa Nyakagezi rutandukanya ayo makomine abiri uwo yari yipakije yaciye amucumita imbugita bonye n'ipikipiki yaciye yitaba Imana. Uwo yagirizwa urwo rupfu ntaramenyekana kuko yaciye atungwa nayo yameze ipikipiki yayisize aho nyene co kimwe n'ikiziga c'uwo yarahejeje kwica. Ayo makuru nyene yemeza ko abajejwe intwaro muri ako karere bahavuye babika iyo pikipiki mu kurindira ko umuryango wo yishwe uhashika. Abajejwe intwaro bavuga ko amatohoza yatanguye kugira ngo hamenyekane uwishe uyo muntu. Abo bajejwe intwaro nyene cyo kimwe n'abarongoye ishyirahamwe ry'abanyonga amapikipiki mu ntara ya Ngozi bavuga ko hari hamaze igihe kitari gito ubwicanyi nk'ubwo butakivugwa aho Ngozi. Bahamagarira abunguruza abantu ku mapikipiki kwama barikanuye mu kazi kabo hamwe no kutabandanya bakora mu gihe buba bwije bakirinda no gushika kure y'ibituro basanzwe bakorerako.
Francine Kanyange arakenuye. Tuje mu gisata cy'umutekano ishyirahamwe akati Burundi rirababazwa n'ubwicanyi bwahitanye abanyagihugu 20 mu gitero cyabaye ku mupaka w'u Burundi na Congo mu gace kavugizo zone Gatumba muri komine Mutimbuzi hari kwa 22 Kigarama uno mwaka. Andita Gateretse umuhuza bikogwa akabajejwe n'imigambi muri akati Burundi abona ko atambo nimwe yosigura ikoreshwa y'ingimba nk'inzira yo gusaba inyungu zijanye na politiki agahamagarira impande zose ziri muri ayo matati guhurira ku ntebe y'ibiganiro kugira ngo akingwe intambara. Anita Gateretse.
Ishyamwe akadi Burundi ryarabajwe cyane n'urupfu rw'abanyagihugu abarundi 20 bishwe mu gitero. Icyo gitero kikaba cemanzwe n'umuhari Red Tabara. Turahojeje imiryango yaburiye muri icyo gitero kandi tukababazwa cyane n'icyo gitero. Icyo akadi Burundi yabonye n'uko yaba rede tabara yaba na leta y'u Burundi bose batana kwa makosa mu yicwa ry'abanyagihugu guko rede tabara ivuga ko cyari gitero cyari kigana abajeje umutekano bari bacunze umupaka ibyo rero byaratoje ko habamo abanyagihugu bahitanwa n'icyo gitero mu gihe tuzi yuko amategeko y'igihugu mbere na mpuzamakungu akingira abanyagihugu mu migwano ibiri kiraba turagasaba rero cyane yuko hoba amatohoza yigenga arimo abantu atabo bahagaze yerekana ukuri kuri icyo gitero ababikozwe bakabihanirwa tugasaba leta y'u Burundi n'uwo muhari gushyira imbere ibiganiro mu byo bariko barasaba mu byo bahanira kugira ngo abanyagihugu ntibaze baragwa mu mporero tugasaba yuko mbere n'amakungu yofasha kugira ngo iyo mihari y'abareta n'abo baretabara bashobore kwicarana tugasaba leta cyashanagira ishaka mu byerekeye kwemera ibiganiro kugira ngo ibibazo biba bihari bitorerwe umuti biciye mu nzira itari ingimba tugasaba yuko byose byokorwa kugira ngo leta yubahirize umutekano w'abarundi bose ntihagire usubira kugwa umuhorero mbyerekeye ibyo amatati ya politiki kuko abarundi n'uburundi bamaze kubura abantu batari bake ntibabikenewe yuko mu bibazo bihari bicishwa mu buryo bw'ubwicanyi mu buryo bw'ukwaka ubuzima abanyagihugu
tutandukire igisata kijanye n'agateka ka zina muntu na muntu atoterwa makenga nitwagwa yo wasa 28 haheze iminsi irenga 10 bakuwe mu gasho mu ikambi y'abasirikare mu Cibitoki kugeza ubu akabatawuzi iyo bajanywe bivugwa na Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashyirahamwe y'agateka zina muntu FOSC Vital Nshimirimana akavuga ko abo bantu umwe wese afise abiwe canke abo bakorana eka mbere ngo nabandi batekewe n'ubwoba kubera iryo bugwa ryabo basirikare Vital Nshimirimana agatangazwa n'agacerere abategetsi barimwo Vital Nshimirimana
ntibyumvikana na gatonya yuko hahera iminsi irenga 10 hari abasirikare barenga 28 bakuwe mu gasho ahantu hari hazwi kandi bazwi hanyuma bakajyanwa ahantu no munsi hatazwi hanyuma abarongoye igisirikare cy'u Burundi abarongoye igihugu bose bakinumira nk'uko atacyabaye abantu 28 mu gisirikare n'abantu benshi kuko bababa ico bitame ngo bashiti peloto hanyuma rero babara abantu benshi cyane abo bantu rero ntibashobora gutwagwa gucyo onye ngo abantu binumira no munsi rero abantu bose baribaza ibibazo uhere ku miryango y'abo bantu kuko benshi ntibaza baribo twumva yuko ari abantu 28 muga umwe wese mu bafise umusirikare akoreye icyo gihugu umwe wese yibaza ikibazo mbega umuntu apfunzwe n'uwanjye mbega uyatwawe n'uwanjye mbega uwatwawe aracyariho hanyuma bo bakorana hanyuma mbere nabo mu mashyirahamwe mbere abarundi bose muri rusange bose baguma bibaza ibibazo kuva bumvise iyi nkuru
Vital Nshimirimana yaboneye guhamagarira ubwa mbere inzego uhereye ku rongoye igisirikare abashinga mateka we n'umugujejwe agateka kazi na muntu CNDH kumenyesha abarundi n'amakungu iyo abo basirikare bari hama bagakingirwa eka n'abanyagihugu be n'abasirikare bose ngo bohaguruka kubera ikibazo kibaraba kugira basemerere abasirikare ntihagire ikibi kibashikira dusubire dutega amatwi Vital Nshimirimana
nico gituma rero dutera kamo abarongoye igisirikare uhereye ku mukomanda wiyo kambi ya Cibitoki kukurumva niwe yarabagejwe niwe yabatanze hanyuma ugajya kubarongoye rejo militaire na cyane cyane kutwara igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo ubu onyategezwa kumenya ku munota ku munota umusirikare wese ahari urugwaye uri umutumwa bugarukana amahoro uri mu gikorwa cyacyo cyose cyangwa uri mu bihano hanyuma rero ako gapfungu kari muri ibi bintu gatezwa kubanwaho kuko turazi yuko icyo bari kubarabigirira mu byo twibaza nuko bazi yuko bari barabarungitse bitarihuye n'amategeko kandi ibyo abo basirikare bari ko barakoreshwa hanyuma bakanka nabyo nyine bitarihuye n'amategeko ariko gituma abarongo igihugu bashobora kuba batinya yuko bimenyekana mugabo tukaba twibaza yuko batogereka ikiri ku kindi ngo inyuma yo kujya kurugika abasirikare b'abarundi kugwana ingwana atari yabo ngo babagereke ko urupfu canke ihohoterwa canke inyuruzwa ryabo. Hanyuma rero turasaba n'abandi barundi bari mu migwi itandukanye na cyane cyane abo bashinga amateka baserukira abanyagihugu na cyane cyane na wa mugwi CNDH, kukujya mu gwi CNDH umaze kumenya inkuru yayo yose yerekeye agateka kazi na muntu icyo umuntu ashobora kuba yabaye cyose, abo bantu barafise uburenganzira bwo kwinjira ahantu hose, haba gasho, haba mwibohero, haba handi hantu, haba nahariye mu iperereza, ntanu namwe bibiriwe. Hanyuma bagaheza bagashikiriza abanyagihugu bakamenya ibyabaye, ibyashikiye abo bantu, aho bari n'ibiriko birabakorerwa.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya. Mu bijanye n'ibidukikije, imvura nyinshi yaraye iragwa mu gisagara cha Bujumbura ikaba yarononye ibintu bitari bike na cyane cyane muri zone ya Buterere, aho amazu menshi yabomaguritse. Abanyagihugu batagira aho bakika umusaya kubera iyo mvura, basaba abagira neza kubagarukira ko. Inkuru tubaza Alexandrine Keza.
Muri iyo zone ya Buterere nta bantu bahitanywe n'iyo myuzurira y'amazi, ariko ibindi byahononekariye byo ni byinshi. Amazu atari make yarabomaguritse, amabati yayo araguruka, ibikoresho byo mu nzu, intebe, ibitanda, ameza, ibikoresho byo mu gikoni n'impuzu zitagira uko zingana byarononekaye. Bivugwa ko iyo mvura yari nyinshi cyane gushika naho bitakunda ko abantu baje gutabara. Muri kino gihe rero abahaburiye ivyabo batagiraho bakika umusaya barifumbereje, bakaba bataka bakatakambira abo bose bafise umutima wo gufasha ko bagarukira ko kuko bari mu kangaratete.
Turi mu mazi ngaturatewe, abene gihugu nitubone iyo tuzakuja dutabare inzego iyo onye baze badutabare.
Urabona amazi ahagera, amazu yatwawe, ibintu byose byagiye, ani tubona itabara ya bomote yose yuruze.
Uretse aho muri zone ya Buterere, iyo mvura nyinshi yatumye uruja n'uruza rw'imiduga n'abantu rudasubira kuba ukuri kwamye, kubera ibidengeri by'amazi byari byuzuye mu mabarabara na cyane cyane hafi y'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi. Muri kano gatondo imiduga gwari urufatangane kubera ivyo bidengeri by'amazi. Mbere myinshi yashima guhindura inzira igaca ku nzira za kure kugira ngo yirinde ivyo bidengeri vy'amazi.
Alexandrine Keza arakenuye. Mwiroro bafungiwe mu gaco ka Parke Makamba baratabaza ko bashobora gutegwa n'ingwara ziturutse ku isuku rike, kuko bafungiwe ahantu hato cyane kandi ari benshi. Igitangaje kandi nuko bamwe muri bo bahejeje igihano ariko ntibarekugwa. Bagiriza umukuru wa parke n'urongoye sentare nkuru ikukira intara ya Makamba ko banka kubarekura batabanje kubaha igiturire. Inkuru ya Janvier Abarugira.
Abafungiye mu gasho ka parke ya Makamba bavuga ko barenga 140 kandi agasho kagenewe abantu batarenga 30. Bamwe ngo basigaye barara mu kazu ka sugumwe kubera ubwinshi bw'abanyororo, bamwe indani abandi hejuru bagatambika umuryango, bagatinya ko bashobora gufatwa n'indwara zitandukanye. Abenshi muri bo ngo bakaba bafunzwe mu gihe bejejwe, abandi bakagumizwayo ngo ni ku mvo z'amatoza. Makuru ava mu baregereye parke na sentare nkuru ya Makamba, bagiriza prokireri wa Makamba Claveri Sabushimike hamwe n'umukuru wa sentare abize ntibishimirwa ko imbere yabo atamuntu yera ngo ararekuwe atabanje gutanga amafaranga y'igiturire. N'uwagirizwa agakosa gato abashitse imbere uwitwa ko ari nawo nikora amafaranga make atangishwa ntaje munsi 50,000, ariko muri rusange ngo amahera bataja munsi n'amafaranga 500,000 ku mufungwa abayabaye. Basaba bijejwe gutabara ubutungane bw'Imakamba kuko Imakamba ibiriko birahabera biteye agahinda.
Nakavuga abantu baramatwarete mamisi twandura ingwara zivyaduka ingwara zewe ituka kwisukurike ibihere inda imbaragasa nibyinshi turasaba ubufasha kugira ngo barabe ingene boza no gupoma mugasho twarabuze agasho karava imvura iguye harava rero twasaba ko n'ukuri abantu modutabariza kugira ngo ababikeje bahashike batsingabire n'ibintu by'akamara amaza n'ibintu biteye isoni.
Twamenyesha ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kwagiriza abajejwe ubutungane ngaho I Makamba ko nawe nyene ubwiwe abo yifatiye bakoze urudandazo rwa magendo batanze ibiturire baraheza barezwa n'ubutungane bwa Makamba. Mumenya kandi ko urongoye sentare nkuru y'igihugu ya Makamba yigeze gufungwa yagiriza igiturire cy'ibihumbi 50 imbere yo kugenwa kurongora sentare nkuru ya Makamba.
Jamze habarugira nawe turagukengurukiye imbere yo gusozera no makuru tubashikirize ibyaranze uyu mwaka tugira dusozere mu gisata kijanye n'umutekano mwaka 2023 ntiwagenze neza mu bijanye n'umutekano. Ibyegeranyo bitandukanye by'amashyirahamwe yigenga byerekana ko abantu baharugwa mu majana yagizwe n'abagabo abakenyezi n'abana bagandaguwe mu mezi atandukanye n'intara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Hari abanyurujwe babugwa irengero abandi batogwa ibiziga kenshi bidaheza ngo binamenyekane tutiragiye ababorejwe igufa. Abakenyezi n'abigeme ntibagezwe umutwe kuko ari abafashwe ku nguvu n'inkuru ya Bonfils Niyongere.
Umwaka w'2023 nta gahengo kigeze kaboneka ku bijanye n'umutekano w'abanyagihugu. Bimwe mu byegeranyo by'amashyirahamwe yigenga atandukanye byerekana ko atakweze na kumwe kwaheze inganda zidatikiye. Ayabaye nabi gusumba ayandi n'ukwezi kwa gatatu hishwe abantu bagera ku 68, 18 batogwa ibiziga n'abandi bakorewe ayandi maba atandukanye. Mu kwezi kwa gatanu hishwe abantu 36, 15 batogwa ibiziga, muri bo hakaba harimo abakenyezi 8 n'abana bakiri bato bashika 10 bagandaguwe. Mu kwezi kwa gatandatu nako hishwe abantu 32, 18 batogwa ibiziga, 4 nabo baranyuruzwa bavugwa irengero ryabo. Ukundi kwezi kwicwemwo abantu benshi no kwezi kwa munyonyo ariko kw'11 hagandagwa abantu 72 batowe ibiziga, 3 nabo baranyuruzwa ubwirengero. No muri uku kwezi kwa Kigarama turiko turasozera naho nyene hishwe abantu bagira hafi kuri 30. Abambere n'abarenga 20 bapfuye mu Gatumba, umwe muri komine ya Gihanga, uwundi umwe muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi, na babiri muri komine Giharo bishwe n'ugwaruka rw'imbonera kure mu ntara ya Rutana. Umutekano muke ntiwaranzwe mu banyagihugu gusa kuko abarundi b'abasirikare batari bake bariciwe mu gihugu kibanyi cya Congo ihane ntwa rusangi barungitswe na leta y'u Burundi kugwanya umuhari M23 umuhari ugizwe n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Iyo ngwano leta y'u Burundi yashoyemwo abasirikare baguma bayitekiriramwo bakaba batayumva kumwe mu barundi batandukanye kuko batumva ingene abo basoda boja gutikira bambitswe umwambaro w'igihugu cya Congo bikaba kamizwe n'ingoma mu babo no mu miryango yabo. Mu biyamiriza iryo nwiko ry'abasirikare b'abarundi mu gihugu cya Congo ihari ntwa rusangi harimwo n'abasirikare nabo nyine ubwabo, bamwe mu banse kutagwana n'umuhari M23 barafashwe barapfungwa bunyamaswa. Abagera kuri 28 bari bapfungiye mu buco butandukanye bwa gisirikare mu gihugu cy'u Burundi barakuwe aho bari bapfungiwe kuva kuwa 16 Kigarama uyu mwaka kugeza ubu. Abegereye imiryango yabo canke abandi basirikare ntawuramenya iyo bajanye.
Bonfils Niyongere arakenuye ningahatije dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi na butaha.